indundi culture amakuru mu kirundi
turabaramukije tunabayikadze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo muri aka gatondo acimiki hanini kuri bikuru bikuru iyo bari inkuru nziza kubahoza abakozi ba miri ya Bujumbura kubijanye n'imyidogo bamaranye igihe iyo kudahembwa kuva bagiye gukorera mu makomine barungitswemo umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yarabahumurije kuri wa gatatu avuga ko ibyabo biriko birigwa hamwe atacokoga umwuga wo kubumba inkono n'ibindi byo mu buryo kama ushobora kuzimangana kandi wari mu bigiza karanga ku Burundi nk'uko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu mu bwoko bw'abatwa ba muri zone ruzi ba komine mugere ntara ya Bujumbura abavuga ko baburi bikoresho mu gihe biri batemerewe kubihatora aho nyene mu ruzi ba ku isoko yawe abandanya kuvuga ubukene bw'amazi muri cyo kibanza rusangi abahakorera bavuga ko ayo bakoresha ari ayo babanza kugura amafaranga bagasaba Regidezo ishyirahamwe rijeru byo gutanga amazi n'umuyagankuba gutorera inyinshi yo ngorane abandi bidogera Regidezo n'ababa muri karatiye Rusizi zone Gatumba komine Ntango intara ya Bujumbura bavuga ko bagira bakwiza indwi atamuyagankuba bafise bafise ubwoba ko bashobora kwaduka ubugizi bwa nabi bw'abikinze cyo kizime ikibazo abajejwe intwara aho muri iyo zone bavuga ko bamaze gushikiriza ishiramwe Regidezo rijeje byo gutanga amazi n'umuyagankuba byose ni mwidonido ryano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Matiya abona Yesu ijwi ni Odironkeje Imana
Radio Indundi Culture
Nongere ndabaramutse nari mpejeje kubibashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru imiryango y'abatwikora umwuga wo kubumba iba muri zone ruzi ba komine mugere ntara ya Bujumbura ivuga ko igira ingorane kugira ironka ibikoresho byo kubumba iyo miryango isigura ko hava ibumba inkwi cyo kimwe n'ubwatsi uba hatakigwiriye cyane aho biri naho beneho ntibabemerere ko babihatora mu gihe yerekana ko uwo mwuga wari ubafitiye akamaro kanini ndetse uri mu byerekana karanga k'igihugu imenyesha ko atagikoze uwo mwuga ushobora kuzimangana ibyo bakabivuga bafatiye kuba amaze guheba uwo mwuga na bamwe mu bareze na Radio Indundi Kiriture basaba leta gufasha kugira iyo miryango ironswe ibibanza byo gukuramo ibyankenerwa bikoreshwa mu kubumba ido nido na urivye kwizera
Ture ku mutumba wa mugere twerekeza mu gice cya gitaramo ahakorega umwuga wo kubumba abakora uwo mwuga nabo mu miryango y'abatwa baba ku nkengera y'umusozi ni nko ku kilometero kimwe uvuye ku ibarabara rikuru nimero zitatu Bujumbura Rumonge abatwasanze bavuga ko umwuga bakora bakenera amazi ibumba ubwatsi n'ibindi ariko bigoye kuboneka kuko aho babikura hagabanutse
turakenera inkwi tugakenera ubwatsi n'ibumba naryo nyine turarikeneye mugabe ikintu nyamukuru tubuda cyane cyane n'icyo bumba
dukoresha ubwatsi bwo kubiturira nahene na nyabwatsi ntabwo bwakenye
ibumba ni kibazo kuri twebwe kubera mwene umusozi akubwira ati mbugura utambuguye naho ntabumba wikorera
umwuga wo kubumba bavuga ko bafitiye akamaro kanini kuko uwatuma babeshaho imiryango yabo ndetse n'abana bakiga uyu munsi harabamaze kuwuheba aha basigura ko ushobora kuzimangana kandi wari mu byerekana ubumenyi n'ubuhinga by'abatwa mu Burundi nk'uko bishikirizwa n'abatwa hasanze
turabyibaza ko uwo mwuga uzozimangana mu buryo turiko turakina iryo bumba
abagabo barabihebye ubu nta mugabo ashirukayo ngo agiye kwikorera ibumba ubwo baburahari nyene yuko umwuga ushobora kuzimangana
abo banyagihugu babona ko leta yokora ibishoboka byose kugira hatunganye ibibanza byo kugwamwe ibikoresho byo kubumba
leta nayo yogira ingufu igashigikira abantu bakora uwo mwuga no kuvuga ko uzoshishikara gutera imbere kandi uzoshishikara kugira ico ufashije igihugu
leta ivuze tureka aba bantu tubafate mu mugongo tubahitongo bokura mu iryo bumba no kuri uwo mwuga twobandanye tukaraba yuko twotera imbere nk'abantu
umwuga wo kubumba maze igihe kitari gitukogwa mu Burundi gushika ubu ibihengurwa nk'inkono biri mu bishigwa mu bibanza vyiratiro mbere bigashigwa no mu mazu nk'ibisharizo amakuru dukura mu babumvyi baho mu gitaramo kavuga ko inkono mbumbano zifasha mu guteka no kubika amazi ayo makuru nyene yemeza ko ubukene bw'ibikoresho byo bumba gatanguye kuvugo haraheze imyaka irenga 10
ariko aho twokwibutsa abadukurikira ko umukuru w'igihugu cyo Burundi aherutse gutangaza ko leta igiye gukomeza umwuga urangurwa n'abakenyezi bo mu bwoko bw'abatwakazi ibi perezida Valisito Ndayishimiye yabivugiye Buganda muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura hari mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari wabasangwa butaka wabereye aho uruganda rwa Radio Indundi Kiritire ahagwashimye kugaruka ku butumwa bwatanzwe icyo gihe
turashaka yuko abarundi bose bagira umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi nanje mvuge ka kandi kiyarusha reba twayikompli twese rutegeza gukora kugira ngo turonke ibitubeshaho imisi yose umutahe uhukura mu gihugu hari ibibazo byinshi twavuganye bona yuko tutatarutorera umuti nk'ibibazo byo gukomeza uwo mwuga wo kubumba bujyaga ndabwira yuko mu Burundi ababumba sabatwa gusa nuko abatwabumba inkono mugabo hariho nabandi bahutu babumba inkono abakozano ikarusi hariho umujyango wabitwa bakozano babumba inkono kandi washaka izo nkono nizo zari zikomeye cyane kurusha na zijya mwe mubumba nico gituma umwuga wo kubumba abataliyano barabumba abashinwa barabumba urya n'umwuga uteza imbere igihugu tugira turabe inge tuteza imbere turiko turavyiga hamwe kubumba usosanga abahutu n'abatutsi bose bakiruka kubumba bose none ubundi simba n'abumba amategura ikikuzanira ibondo nico kizima tuzobana dukora na twese ntihagira uva ngo hari umwuga ugayitse yewe naciye amahera yose je nabaye n'umukarani narikoreye imizigo kwe ntahera ntaciye iryo kurima nariciye gusatura amatafari nariciye kumuhede maso kwikorera imizigo y'abantu bururutse imodoka nk'abatwaza bagaca bampa amahera ico ngene sihera none ico ukeneye nihera gusa ihera rigaca rikubakira inzu rikaguha impuzu rikakurihira amashure nico gituma tushaka yuko umuntu wese akwiye kuba hadasega afise umwidegembyo mujanye n'iterambere
Uri perezida Varisito ndayishimiye harabandanya kwibonekeza ubukene bw'amazi ku isoko ya Rubuziba abahakorera n'abahasumira bavuga ko haheze igihe kitari gitata amazi harangwa iyo bashaka amazi meza yo kunywa babwirizwa kugura kuba yadandaza basaba ishyirahamwe ry'idezo rijeje ryo gutanga amazi n'umuyaga nkuba kubaronsa amazi nawe ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu bwaruka kumenyesha ko ubukene bw'amazi mu gihugu bwavuye ku bisagara byagutse ariko umwimbo w'amazi ntiwakurikira iyo tamira tuzi
Isoko ya Ruziba ni imwe mu masoko atagira amazi ari ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Amabombo twashoboye kubona yo mutuzu tw'ubwiherero haheze igihe kitari gito atamazi azamwo ubu abashinzwe gusukura utwo tuzu tw'ubwiherero babwirizwa kurondera iyo bayavoma nk'uko abakorera muri iyo soko babitwiganiye. Ushaka amazi yo kunywa abwirizwa kuyagura.
Kugura ngaha ku mama mane kikombe n'icyana. Naye barabakoronka muri rezi. Ukomba yura kuranga.
Ibyo bikababaza abadandariza muri iyo soko bibutse ko nabo bari hamakori
amazi arakene kukurabye yuko amazi ariyo buzima ubwo nyine yo buzima bw'umuntu amazi frema arakenewe cyo cyo kirimo kuko umuntu ariha nk'ikora kariha agasubira hama agaca agenda kwigurira amazi kandi twari tuzi ko turi mu isoko irimo amazi
umushikiranganji mu byajejwe harimwo amasoko ntanga nguvu Hasani Kibeya ari umutumire mu nama nshingamateka ku wa 18 gitugutu umwaka uheze yaremeje ko umwimbo w'amazi ari muke mu gihugu bivuye kukuyagwiza no kuyashikana ahakenewe kuko ibisagara byagiye biraguka kandi mihora y'amazi yagumye ari yayindi
ubunye dufise ibibazo muri production no muri transport y'amazi umwimbo w'amazi cyangwa urubyiru rwo kugwiza umwimbo w'amazi wakurikiye n'umurindi ibisagara byagiye biraguka biraguka ariko imihora y'amazi yagumye ari yayindi
umuti w'ico kibazo yamenyesheje ko ari kugwiza umwimbo w'amazi nayo kuyashikana mu mihana yavuze ko bisaba imiringo tiyo nayo gushyira hamwe Regidezo rijeje gutanga amazi n'umuyaga nkuba ririko riragura imiringo timwimwe ku buryo bwayo
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture amakuru yacarabandanya mugashobora kuyumva kuri FM 88.8 nibice 2 muri mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho muzindi ntara muratwumva kuri 99.9 nibice 9 naho nyine ni kuri FM mu makongo muratwumva kuri Indundi Culture akaburungu kome bamwonye gihugu muri quartier Rusizi ya zone Gatumba baridoga ko bagira bakwizindwa tamuyaga nkuba bafise bagatinya ko arabashobora kwikinga umwiza bakiba mu mihana kandi hari n'ivyo bahomba tamuyaga babafise bagasabishira mwe Regidezo ko ryo baronso umuyaga nkuba ne burongoze bwa zone Gatumba buremeza ayo makuru bagasigura ko hari icyuma gitanga umuyaga nkuba transformateur mu rurimi rw'igifaransa cyahiye ariko kwico kibazo camaze gushikirizwa mu ishiramwe rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba Regidezo naryo rimenyesha ko rigiye kubikurikirana natasango ryatanze ryaho rizohindurira ico cyuma cyahiye Claire Yakankundi yarakubitiye mu Gatumba atugire kumuriri
Abo basanzwe baba muri quartier Rusizi iri muri zone Gatumba bavuga ko hagira hahiri kiringo kingana n'indwi atamuyaga nkuba bafise.
Mazimuse kamayaga nkubu hari n'ngakitse kuva dimanche nyuma ya bonani Afrika haze nk'indwi. Icyo byavuye ko twa twabonye go transfer ha kumuriro. Aho kwiyo poto nga poto de guhera kuri poto 20 kubandanya aho amatarari ashaka gusanga.
Bakavuga ko mwijoro mu mwiza batinya ko bashobora kwiyadukiza ubusuma canke ibikoko nk'imvubu bigatera isanganya.
Mvugo ya mira changa nufa gusoka uko nyine imvugo gize ugatonya hoshura gukutana nayo kukubera urabona ko arahantu hatabona
ijuru ni yabwe udateranye ubwo yatinye
ubwo rega hatabona nubundi busuma buriyongera kuko baza bitinga
umuntu abasanzwe bakorera imyuga isaba umuyaga nkuba bo banegura ko baca bagira uruhombo
uruhombo ko abo bavanye ndabwo bawakene dukanyomba bakiro
Reka nabakiriya ntabwo baza gusoma hatabona. Ubumaze kuyira byabihagaze. Aca asomera abona hagufi. Nk'agatambuko hatabona aca avuga ati bohava banigiraho cyangwa bakamwenyera.
Nk'ubu umwe wabifitiye nk'ibiguri nk'abarimyi ibintu by'ibidudu guhuza cyangwa bagore. Bose ari abantu bihomba nk'abajya bakora mu mapatisi bamwe bamwe bamaze no guhomba. Ntatubabaza kubona tuguma dusembeza amafone bamwe bamwe tuyajyana ku mapoto 20 gusharizayo.
Bagasaba kuronswa umuyaga nk'u
Tidutunganyize muyaga nkuba ukwiragize hose aha
njide zirabize gukora iyo transfer kuko niyo transfer ngani iduma yaga nkuba twebwe nifise kibazo bataje gukora no bundi dushobora kuronka muyaga nkuba
urongoye zone Gatumba Dieudonné Mubanda aremeza kwico kibazo akizi akavuga ko yamaze kugishikiriza mwishira hamwe Regideso ariko ko atasanga iryo shira hamwe riratanga ryo kuza gukora canke guhindura icuma cahiye kuvuja ubucuruzi Rusizi aho muri quartier Rusizi aho bita ku ipoto y'ubusa gushikaho bita ku ipoto ya 19 nta muyaga nkuba uharangwa
Claire yakankundi urakenuye mu bijanye n'ivyakaza umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi arahumuriza abakozi bahoza arabakozi ba mere ya Bujumbura ubavuga ko bamaze igihe badahembwa kuva bagiye gukorera mu bindi bice by'intara ya Bujumbura kuva hatanguye ishigwa mu ngiro ry'indinganizo shasha y'ivyintwaro ku kibazo cabo kizwi kandi ko kitaraba bakorera mu ntara ya Bujumbura gusa ibyo Nestor nta untu yabishikirije kuri uyu wa gatatu Muname yagiranye n'abarongo y'ibisata bitandukanye muri yo ntarahamwe n'abajejwe intwaro umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi aremeza ariko ko aragakosa kabaye kubona hari abakozi bashotse barungikwa gukorera mu mazone kandi batararonka nimero ndangamukozi ariko akavuga ko ako gakosa amwe n'utundi tunenge twibonekeza tuzogenda turakosogwa kuri kiri umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawuntuye
iki cyaho personnel sahabusa muri meri niyo muri meri ari byinshi mugabo byose bizaza bitore kuyishu ukeuke abantu babaye bakwite mu mazone bava hanze batarasanzwe bafite matrikire hari abaye agakosa kuko amaprovensi yavuye ku 18 akajya kuri 5 hari abakozi baba bakora mu yandi maprovensi bisaba ko binjira mu bindi bisanzwe amakomine avuye ku 19 ajya ku 48 byasaba rero tubanza tugaheza icyo gikorwa tukajya turambega ni hehe habura mbega ko prokita bashasha cyane zogenda gutse dufite ibyo bihabura urumva rero naho hari ako kantu gato mugabo byose n'izi gihugu dutegereza kubitorera inyishu ku neza ya leta no ku neza yabo bonyine rero ibibazo turakizi mugabo ni undi umwanya tuzobitorera inyishu uko izoba iri kose turazi neza y'igihugu ni neza yabo ibyo mwavuze tuzobiraho tubikorereko
Uwera mushikira nganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawuntuye ari na hano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo muri aka gatondo abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Matiya abona Yesu yafashije amajwi arabashikira Odironke Jimana na yabashikirije ndabifuriza kugira uwa kane w'ibikorwa mwiza mubandanye mu gihe rwa n'ibiganiro bya radio indondikire tura